Bose kwa chumini chenda berekanywe n'igipolisi ibujumbura bari babuhanye babiri babiri babonetse bambaye neza amapantaro n'amashati. Umumenyesha makuru yababonye abegereye yemeje ko harimwo n'abari bambaye impuzu nshasha. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yateguye ko abo bagabo 19 bari bamaze amezi ane babarizwa mu biro bitandukanye by'igipolisi karuhariwe kejejwe amatohoza.
Abo 19 bo Rwanda rwashikije Burundi nibo babaduhejeje kubereka ngaha. Tukaba tubamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye, ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo bukore ibikorwa byabwo bikurikira, maze buze bubakubite ntahe mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora.
Iyo ntwazangabo mu gipolisi yemeje ko abo bagabo bagirizwa kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi no kugaba ibitero bitandukanye. Nkurikiye aribuka igitero ca mbere
igenekerezo rya 20 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uweze. Burundi bwaratewe n'akaguki nkorabara kiterabwoba karongowe n'umuntu yitwa Sinduhije Legis, bakaba bazananye igihugu cya Congo binjirira mu ntara za Rumonge barica abantu za Gahuni barabandanya biciyemo kubiri. Bamaze kwinjira umugwi wa mbere waciye ubandanya ugenda wica abantu gushikaho usubira mu gihugu cy'u Rwanda, ari nabo Rwanda rwahavuye rufata ruhava rurashikiriza u Burundi.
Abo bagwanye 19 bafashwe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze mu karere ka Nyaruguru intara y'amajepfo y'u Rwanda ihana urubibe n'u Burundi nk'uko byatangajwe ico gihe n'igisirikare cy'u Rwanda. Igihe berekanwa n'igisirikare cy'u Rwanda nyene bemereye abamenyesha makuru ko bagize umuhari witwa Red Tabara. Egide Nkurunziza n'ubu yari mu berekanywe niwe yararongoye uwo mugwi.
Tugwanira gutaha u Burundi, tugwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashana nabo b'imbonera kure, turiko turagwana dupanga tuganira mw'izi komine zegereye n'izo cy'u Rwanda, tuga turagwana duhi tumaze tugwana duhi tukaba umutego dusanga twisanze gutaha u Rwanda tugwa umutego dufatwa n'ingabo z'u Rwanda. Oya ntabwo twe tubamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa mugatutsanga twambutse tukiri mu mugongo wacu turi abagihugu cy'u Burundi no twisanze mu mugongo wacu no hari ingabo z'u Rwanda tubona ubwo umutego nuko abandi basigaye hakurya mu Burundi mu mashamba yo hakurya mu Burundi dusanze turi mu mutego w'ingabo z'u Rwanda. Twagwaniye amashamba menshi, twagwaniye abasuzwa zi tugwana muri ka shamba rya Kabarore ariko tutigeze tutuka mu shamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Mubanza.
Igipolisi cy'u Burundi cerekanye abandi basore batanu gisigura ko bari kumwe nabo ariko bobo bafise yine ntumbero yo gukora iterabwoba.
Igice cya kabiri cy'aba bantu bari bafise igikorwa cyo gukora ububisha bw'iterabwoba butandukanye, gutega imitego imodoka abantu bari kwayiyungiruza baziturira bongera babica, ibi byo gutegera abantu bamwe bamwe babarasa, bakaba aribo bakoze ibitero byinshi bishika kuri 8 aho bagiye baturira amamodokari muri bukari ya kwibarabara rya kabiri rije Gitega mu Rutegama baturira imodokari hapfa abantu bashika hafi 17 muribuka kuri rya barabara nyene aho baturira indi modokari hagapfa mwomere n'intwaza ngabo y'umusirikare n'umupolisi n'ibindi rero bitero bagiye barakora cyane cyane mu ntara za Mwaro na Murambi. Ikindi ngatwo kongera gihambaye cyane nuko bano bantu nka bose bakuwe mu makambi y'impunzi y'Imahama bigishwa ububisha iby'igisirikare n'ububisha bw'iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda.
Alexis Nduhije ashigwa mu majwi n'igipolisi ko ari we arongoye umuhari Red Tabara. Abo bafashwe barimo aheruka kurungikirwa umutaye mpuzamakungu wa kabiri wo kumufatira iyo yahungiye mu gihugu c'Ububirigi. Ubuheruka yarakaniye ijwi rya Amerika ko ataruhara na rumwe afise muri ivyo vyagirije. Igihugu cy'u Rwanda naco cagirizwa n'u Burundi ko cahaye indaro abagwanyi kikanabagirisha imyimenyerezo ya gisirikare cavyamiriye kure akatari gake. Umushikiranganje w'imigenderano y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta yavuze kenshi ko ari vyagirije atabifatiye kandi ko atani inyungu u Rwanda rubifisemwo. Inyuma yaho u Rwanda ruhereye abo bagwanyi u Burundi, iki gihugu naco giheruka guha u Rwanda abakigwanya barenga 10 bafatiwe mu ishamba rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungu we mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.